Mwumva kuri mikroni na washyize hamwe ibi biganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakoze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze kuduha akanya. Nshuti bagenzi na mwese muteze amatwi iradio Ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver Niyonkuru. Uyu munsi tuja gushimikira ku ruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Raporo y'ibanki y'isi yose yerekana ko ku mwaka uheze abarundi baba hanze y'igihugu barenga gato 300,321. Barimo abagiye kwiga, abakorera amashyirahamwe mpuzamakungu, abagwizatunga batwaye imitahe mu bindi bihugu, abanyeshuri na bamwe mu mpunzi canke abimukira. Iyo raporo ivuga ko abo barundi bitwa abo muri diaspora barungika mu gihugu cabo amafaranga arenga gato 145,600 y'amadolari ya Amerika ku mwaka. Vyumvikana ko umwe arungika mu gihugu ciwe ayarenga gato amadolari 145. Iyo raporo yerekana ko umunyarwanda, umunyakenya canke umutanzania arungika inshuro zirenga 10 zayo ku mwaka. Ishirame jigenga Partenaire pour la Paix et la Prosperite rikorana n'igisata ca ONU kijejwe ubutunzi n'imibano mu gutanga intererano, ico bita mu gifaransa statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, ryashize habona naryo raporo yerekana ko iyo ntererano y'abarundi baba mu makungu idahagije. Andre Nikwigize, umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe rifite icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nk'uko mubizi ku isi hose, haba mu bihugu biteye imbere cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, uruhara rw'abimukira baba mu mahanga, imwe bavuga mu Gifaransa diaspora, ni runini. Ibihugu byinshi bifata abimukira bavyo nk'isoko y'ubutunzi, isoko ry'ubumenyi mu iterambere ry'ibihugu. Twihweje ibiharuro dufise mu mwaka w'2020, imfashanyo abimukira b'abarundi bari mu mahanga baterereye igihugu cabibarutse igera kuri 45,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Turavye igitigiri c'abimukira b'abarundi, ni ukuvuga ko buri mwimukira aba mu mahanga atanga amadolari angana n'145,000 buri mwaka. Twebwe tubona ko iyo mfashanyo ikiri ntoya cyane. Turabivuga twihweje ubushobozi bwabo bimukira. Turabivuga kandi turavye ukugena bimukira b'ibindi bihugu bifasha ibihugu byabo, haba muri kano karere cyangwa ahandi. Akarorero, umwimukira wa Kenya aterera igihugu ciwe c'amavukiro amafaranga agera ku madolari 400,000 ku mwaka. Umuganda nawe aterera amadolari 180,000 ku mwaka. Umutanzania amadolari 13,000, umunyagwana amadolari 600,000. Murumva rero ko umurundi atanga make gose. Ivyo bivuze iki? Ivyo bivuze yuko umurundi w'umwimukira ari mu mahanga arafasha niko umuryango wiwe wasigaye Burundi kugira bifashije mu vyerekeye ibifungurwa, mu vyerekeye indero y'abana, mu vyerekeye kwivuza, ariko ntibafasha igihugu cabo c'u Burundi mu ngorane z'iterambere gifise, cane cane muri ibi bihe abarundi bakenye, cane muri ibi bihe abarundi bashonje muri ibi bihe Uburundi buriko busaba imfashanyo mu makungu. Itandukanirizo rero riri hagati y'Uburundi n'ibyo bihugu mvuze haruguru ni iri. Ibyo bihugu byashizeho politike zitomoye zo guha icyicaro abimukira bavyo baba mu mahanga mu buzima bw'igihugu, eka mbere no mu migambi y'iterambere birabahanuza imigambi bakayikorana. Aho bimukira bagaterera uburyo bwo kurangura iyo migambi, aho bikenewe ibihugu byabo bikabatumako kugira baze guhanura, kwigisha muri za kaminuza, kuvura mu bitaro abagwaye, eka mbere no gukoresha ubuhinga bize mu mahanga n'ibindi. Ariko mu Burundi kuva kera abari ku butegetsi bamye babona yuko abimukira b'Abarundi baba mu mahanga batabashigikira, ahubwo bakabita ko ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi. Abimukira b'Abarundi baba mu mahanga bari mu migwi ibiri, haraberekana ko bashigikiye leta iri ku butegetsi, naho bababona ko hari ibintu bitagenda, haba ibyerekeye intwaro ibereye, haba gusahura itunga ry'igihugu, haba mbere gukoresha nabi iryo tunga, ariko bagaceceka. Hari n'undi mugwi rero w'Abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo byo kugena ubutegetsi buriho bwoshiraho intwaro ibereye kuri bose, bwoshiraho imigambi itomoye y'iterambere no kurwanya ubukene, ingene boreka gutoteza abanyagihugu. Abo rero leta ibafata nk'abasi b'igihugu mbere ko bakorana n'abakoloni kugira basambure igihugu. Ariko rero igitangaje nuko iyo migwi uko ari ibiri nta numwe uterera leta mu irangurwa ry'imigambi yayo. Ntibaterera leta kuko batizeye ingene izo ntererano zokoreshwa, ntibaterera leta kuko batagishwa inama ngo bagire icyo bavuga ku ntwaro ibereye canke ku iterambere ry'igihugu cabo. Ntibaterera leta kubera iyo leta ibabwira ko ari abasi b'igihugu, ko bakorana n'abakoloni, ko ari abamenja n'ibindi bidashimisha yaba abo babibwirwa canke n'igihugu.
Nabo biruko urunani rw'Abarundi baba mu makungu diaspora rwego ruvuga ko intererano yabo ari ntangere mu iterambere ry'igihugu. Jean Berkimas Manirakiza ni cege yacutwara diaspora y'u Burundi, uyu asanzwe ari nawe harongoye igisata c'imigambi. Kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika, Manirakiza aragaruka ku migambi myinshi barangurira mu Burundi, harimo kwitaho bantu nikora, kubaka amashuri, amavuriro n'ibindi.
Diaspora ndundi irafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'i Burundi. Iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu, umuntu ntiyoraba ahanini ku rwego rw'igihugu canke ngo arabe bimwe bita macroeconomie. Umuntu atangurira kubiraba mu ku rugero rw'imiryango, imiryango mito mito. Ugiye kubiraba rero Abarundi benshi baba hanze ni bo bafashije imiryango yabo, ni bo bafashije imiryango bavuyemo. Kiye mu Burundi imiryango myinshi ifise abantu inshuti ziba hanze, usanga ari imiryango ifise uburaro bwiza, usanga ari imiryango iborohera kugira ngo barime bimbure, baronke ibikoresho, baronke abakozi, baronke amase, ugasanga barafise umwimbu umeze neza, ugasanga barafise ingene barungika abana ku ishuri, ugasanga abana barize. Iterambere rero mu miryango ni ikintu gikomeye mu iterambere ry'igihugu. Iyo rero niyo ntererano ya mbere jewe novuga yuko diaspora ifasha mu butunzi bw'igihugu. Hanyuma iyindi ntererano ni igica mu mashyirahamwe amwamwe y'Abarundi baba hanze. Murazi yuko Abarundi baba hanze bagiye barashinga mu bihugu barimwo amashyirahamwe atari make abahuza. Ayo mashyirahamwe rero usanga afite ibikorwa arangurira mu Burundi, ibikorwa bitandukanye. Hariho amashyirahamwe afasha mu byerekeye indero, hariho amashyirahamwe afasha mu byerekeye uburimyi, hariho n'amashyirahamwe afasha mu byerekeye ubuvuzi ugasanga hari ahantu hariho udusantre de sante amavuriro iyo byose rero ugasanga ni ifashanyo diaspora iterera mu iterambere ry'igihugu hariho n'abandi washaka ku giti cyabo usanga n'abanyine bafite ibikorwa bitandukanye barangurira mu ntara zitandukanye hari bubatse nk'abubatse amazu yo kwakiriramo abantu amahoteli cyanke n'ibindi bikorwa usanga biri kubirateza imbere biteza imbere imitumba hanyuma hariho n'abandi ba muri diaspora tuzi bagize imirwi y'imvukira mu ntara iyo izo mvukira rero usanga zifashanya imvukira ziba hanze ziri muri diaspora zirafashanya n'imvukira zo mu Burundi n'abajejwe intwaro mu Burundi mu bikorwa bitandukanye nko mu byerekeye naho nyine indero nk'iyo habaye nk'ingorane ugasanga barikoze kuri izo mvukira zirafashije mu bikorwa bitari bike jewe hariho ibiharuro mparambona bavuga ngo n'ibiharuro byatanzwe na Banki Mondiale byerekana amafaranga diaspora irungika mu Burundi buri mwaka ugasanga bariko baragereranya n'ibindi bihugu bibanyi bakavuga yuko Burundi ari bwo diaspora ndundi ariyo itanga amafaranga make iyo ziyoshoboka mugabo ajewe ndaze izo statistike batanga izo biharuro batanga cye ndabona yuko atari byo kubera ko amafaranga Abarundi ingene barungika amafaranga bayacisha mu nzira zitandukanye kuko Banki Mondiale igiye kugira ibyo biharuro gutohoza ibyo biharuro baraba gusa ariyo amafaranga yarungitswe biciye mu mabanki cyangwa mu zindi mu bindi bigo bizwi ushobora gucamo ukagira icyo bita traceability ukamenyera amafaranga aho yaciye ariko rero hari izindi nzira nyinshi cyane abarundi bacishamo amafaranga kugira ngo bafashe hanyuma no kugira ngo usange amafaranga ashitseyo ari menshi murazi yuko kubera ikibazo cy'amadovize mu Burundi abenshi mbere bashaka bacisha amafaranga mu bihugu bya Tanzania ugasanga yinjiriye muri Tanzania cyangwa muri Congo cyangwa mu Rwanda amafaranga agaca mu bihugu duhana imbibi ugasanga abo bayarungikiwe barinze kujya bakakujya kuyatora cyanke bakaba bafise ubundi muhaca barungikira ivyo rero urumva aba batohoza ivyo biharo urumva ni nk'uko baca barabakwaye amafaranga yinjiye muri icyo gihugu yaciyemo mugabo ukuri ari uko ayo mafaranga aba agiye kwinjira mu Burundi kandi muri iyi myaka iri inyuma izo nzira zirakoreshwa cyane ku buryo rero amafaranga ndazi ko amafaranga Abarundi barungika mu Burundi ni menshi cyane ngo Banki Mondiale ivuga yuko no muri kino gihe bavuga yuko Abarundi baba mu mahanga boba bangana n'ibihumbi 320 barenga gatoya ariko twebwe twibaza yuko ahubwo birenga kubera kuva mu 2016 ibiharuro byangana n'ibihumbi 360 tukaba rero tuzi yuko inyuma yaho hari abagiye barinjira ntibagabanutse hari abagiye barinjira ku buryo rero ibyo biharuro twibaza yuko bishobora kuba byababa ahubwo ibihumbi 400 urumva rero abo bose iyo bagiye benshi baratuma amafaranga ugiye kuraba iyo batuma mu mwaka rero usanga ari menshi kandi ayo mafaranga arafise icyamara
yamara umuhinga mu by'ubutunzi abona ko iyo abanyagihugu baba mu makungu baterereye igihugu cyabo uruhare rwabo rushobora kuruta n'imfashanyo igihugu gihabwa n'amakungu Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parsem avuga ko ayarungikwa n'abarundi atangana n'ingene nabo bangana
mu bisanzwe amahera ya bita diaspora amahera arungikwa n'abanyagihugu baba bari hanze b'igihugu bakomokaga bakabungika mu gihugu bavukamwo n'amahera afite akamaro kanini cyane rwose mbere n'ibiharo bidegeranyo byiba nk'inkuru y'isi yose byarerekana yuko ku isi amahera arungikwa n'abanyagihugu baba baragiye gupagasa hanze bagasubira bakayamurika iwabo amafaranga bayegeranije hamwe arasumba y'amafaranga bita imfashanyo aide public au développement. Umva tudi gufasha zitangwa n'amakungu arizo zikomeye kumbe amahera atangwa n'abanyagihugu bari hanze ibihugu byabavuka makandika mu bugu bavukamo niyo menshi. Urumva rero ifite akamaro kanini iterambere ry'igihugu bavukamo. Ndetse hari n'igihugu bigeze kwerekana bita Somaliland amahera y'amadovize yinjira mu gihugu cya Somaliland arungikwa n'aba diaspora donc n'abantu n'abanyina bo muri Somaliland bari hanze basanze yegereza umuryango w'amadolari asubwa amahera u Burundi buronka ngo ariko burarondera mu mfashanyo hanze ha muri abyo no muri Afrika do West ngahaje muri Afrika mu burengero urabona ko amafaranga za Senegal za Mali bruha vya Haiti y'ukora amahera ya diaspora y'abanyagihugu b'ibihugu by'abari hanze usanga ari menshi cyane. Urumva rafite akamaro kanini kuko muri icyo gasaba tuti hako n'ubundi bukwiza ko ari abanyamahanga baze nk'ibya investissement direct étranger nuko byiza abo banyamahanga nyine bagenda bayitwarira mu bihugu by'iwabo. Mugaha mu Burundi cyo maze kubona intambamizi hari ku buryo amafaranga ya diaspora tagira utaboneka cyane muri akamaro kanini. Ubwa mbere abarundi benshi bajya hanze na barundi kenshi usanga bagiye n'umengo ni impunzi zisanzwe bakora utuzi duto duto mugaba ahandi usanga ari abantu bagiye gukora ubuzi bukomakomeye kwigisha kubyira iki usanga baronka amahera menshi bagiye ubucyo kubera bari karushye bize cyane usanga aya mahera iwabo ni ubutunzi bw'icyo gihugu kuko babaranye abanyagihugu babo bagiye gukora akazi bagaca zarungika hanyuma rero bagateza imbere imiryango yabo bashobora kumvikana amahera bagatuma abiwabo biga bagira gute bashobora kubaka amazu amasete do batima amarokazo bandi barashobora kugira amapoje bakubaka bagatanguza amahinguriro mashasha bashobora gutanguza ike bakubaka ibikorwa by'iremezo byinshi cyane usanga bifite akamaro bakemeza mu by'ubuvuzi bakubaka amashuri ama universite bakafasha kabarundi kuva banyagihugu boza baraja mu bihugu byabo mugabo rero ino rero kubera benshi bagenda umengo ni nk'imutsa nkari nk'ingurane bagize usanga kumbura uburyo zabyuka ntibushemera cyane ngo buboneke. Ikindi naco ni uko n'aba bari hanze urabona amaha mu Burundi aracafite ingorane za cohesion nationale usanga kenshi batumvikana ntibagiye hamwe ntibicare hamwe ntibarengere ibatandukanya usanga rero ingufu zirasanzaye ntiziza ngo zije hamwe ngo zishobore gushaka ku kintu gikomeye. Urumva haracara gahaze nibaza koko turi bunyinshi kugira ayo mafaranga ashobore kugira akamaro igihugu cy'u Burundi kuko n'abarundi bene wacu abari hanze bage tubatera mu iterambere bifasha gusumba cyane nabara nko mu Burundi ho dufite ikibazo cy'amadovize amafaranga y'agaciro usanga igihugu diaspora ikomeye cyane nta kibazo cy'amafaranga y'agaciro gishobora kuba kuko bararungika amahera hanyuma na leta ikaze ikaborohereza igafata ingamba zotuma banifuza kuza kurembeza ngaha mu gihugu cy'iwacu. Ariko mu Burundi abana nini na mbere maze za feri ntirakomera cyane ku buryo usanga n'umurundi wenyine ashobora kuzarifuza kuza kugira imitsi nino nibaza rero yuko aje ibintu kwicarira ibindi zikava mu nzira kugira igihugu cy'ubunasi kisununure.
Ibi diaspora y'u Burundi iragwa ikagaruka ikavyemera ishimikira cyane cyane ku bumenyi n'ubuhinga abo Barundi baba hanze batagaruka ngo babukoreshe mu gihugu cyabibarutse. Abo ni nk'abanyeshuri baje kwiga hanze hanyuma ntibasubire aho bataye uruzogi. Jean Beriki Masumane rakiza
jewe sinovuga yuko iyo ntererano ikwiye kubera ko uravye ubushobozi buri muri diaspora ni bwinshi cyane. Muri diaspora hariho incabwenge nyinshi, hari abantu bafise ubuhinga, hari abantu bamaze kuronka ubunararibonye experience bakuvana mu bihugu basanze babayemwo, ntibarashobora kuja hamwe kugira ngo ubwo buhinga ubwo bumenyi n'ubwo bunararibonye babufashishe mu iterambere ry'igihugu. Muribuka muri uyu mwaka harabaye mu Burundi koraniro ryari rikomeye rwose ryahuje incabwenge z'abarundi hamwe n'abategetsi b'igihugu barabira hamwe icyo botera intererano botanga kugira ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu. Haravugiwemo harapfunditswe ingingo zitari nke, aho rero tukabona yuko ari intambwe nziza kugira ngo icyo kintu gitere imbere, kandi abo bantu bari muri diaspora bagire icyo bofasha mu iterambere ry'igihugu. Icyo ni cya mbere. Hanyuma ikindi gushika ubu tubona duhihaze ni uko abo barundi bari hanze boja hamwe bagakorera hamwe, nk'uko tubivuga muri diaspora ndundi yuko twese twoja hamwe tugakorera hamwe tukagira urunani mu bihugu bitandukanye. Hariho imigambi iriko irakorwa ubu ugiye kubiraba mu byerekeye inyubako, hariho barubaka inyubako ziriko ziratera imbere mu Burundi, hariho n'imigambi yo gushinga amabanki ya diaspora hamwe n'ibindi. Hanyuma ikindi ni uko turiko turiga ingene diaspora ndundi yogira uruhara rukomeye mu ishyirwa mu ngiro rya wa mugambi w'iterambere w'igihugu birya bita Plan National de Développement 2018-2027. Iyo ntererano diaspora itanga turabona yuko idakwiye, hariho byinshi bikwiye gukorwa kandi turiko turitunganya, ahubwo dusaba ko n'abandi bose boza tukaca hamwe. Ariko rero haracabuze icyo navuga cadre legal, amategeko ubona yuko yoza akingira umurundi aba hanze agakingira n'iziwe.
Abo batibuka guteza imbere igihugu cyabo umukuru w'igihugu abita ko basa n'umukobwa yacikiye. Evariste Ndayishimiye ahamagarira ibihugu bibahaye indaro kubirukana. Perezida Ndayishimiye yabitangaje itariki imwe y'uku kwezi kw'indwi igihugu cibuka imyaka 60 iheze cikukiye kikikura ko bakavantara.
Ikindi nsaba makungu, hariho imvugo yatunyegeye kandi yanyegeye ibihugu byose byacuzwe mu bukoloni, ni ingwara yuko abanyafrika badakunda Afrika yabo. Abize amashuri bose bashaka kuza guteza imbere ibyo bihugu byateye imbere. Nagira nsabe rero ibyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi umukobwa agiye kuba kugwiriwe batamukoroye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango w'ikivume. Natwe rero abo inzoncabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mubaturungikire. Nimuduhe inkwano kuko bariko bakorera mwebwe kandi ariko twabigishije. Bigishijwe mu mahera y'abarundi, abarundi bararunda bariko barondera amahera kurihira abanyeshure bahejeje amashure bakabaja guteza imbere ivyo bihugu biteye imbere. None rero ntivyabidukunda, nibiduhe inkwano canke nibavuge bati natwe nimugende gukorera iwanyu mutere imbere nk'uko natwe duteye imbere. Ikindi nosaba amakungu, mu bihugu vya Afrika umuntu arakora ikibi ngo zoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasabye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu, nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu.
Muri abo abenshi batse ubuhungiro mu bihugu bitandukanye, ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya intererano yabo ingene ingana, maze tuvugana n'imwe mu masosiyete irungika canke yakira amafaranga aja mu Burundi. Umwe mu bakora muri iyo sosiyete ikorera mu karere ka Afurika y'ubuseruko yabwiye ijwi ry'Amerika ko ku kwezi arungika mu Burundi amafaranga ari hagati y'ibihumbi 15 na 20 z'amadolari y'Amerika. Yatubwiye ko amenshi ari ayo gufasha imiryango yabo igihe habaye urubanza rw'ineza canke rw'inabi n'ibindi. Amenshi ava mu Barundi bahungiye mu Rwanda, Iburaya na Canada. Aha niho ishyirahamwe Partenaire pour la Paix et la Prospérité rifatira mu kwemeza ko leta yari ikwiye guha ikibanza gikwiriye abo Barundi baba hanze kugira ngo baterere mu iterambere ry'igihugu. Andre Nikwigize.
Abo bimukira b'Abarundi uko bisanze mu bihugu by'amahanga kose barakunda igihugu cyabo, bagishakira ineza kandi nta n'umwe atifuza ko cokogorora kikava mu njyane kimazemo imyaka irenga 60 ngo gitere imbere nk'ibindi bihugu byose. Nta politiki irimo rero. Yabo bimukira bateye akamo baba bashaka guhanura leta nk'abandi banyagihugu bose, naho baba bari mu migambwe itandukanye. Icambere na mbere na Barundi. Ingorane rero ziri muri leta uno munsi nuko leta iri ku butegetsi idashaka kwiyegereza abo bimukira. Ndishaka kubagisha inama nk'abana b'u Burundi. Leta ishaka kubakumira.
Hari Abarundi batari bake bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagiriza diaspora ko iri mu kwaha k'ubutegetsi ko arico gituma ibyo bakorera mu gihugu cyabo badashima kubicisha mu rugo runani rw'Abarundi baba mu makungu. Diaspora yo yishura ko atakundi yokora idakoranye na leta ibihari kuko ariyo yabarungitse gukorera canke kwiga hanze. Yamara Jean Berkimas Manirakiza arahumuriza ko ugo rutoba ugwitwazo wo kudasubiza amaso aho bataye uruzogi kuhateza imbere
abo bantu nagirangira ngire icyo ndababwira ubwa mbere ho nuko diaspora ndundi ni ihuriro ry'abarundi bose ridacagura umugambwe ridacagura ubwoko ridacagura idini cyangwa idacyagura amamuko y'umuntu. Muri diaspora ndundi harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abatwa. Ahubwo bavuga ibintu nk'ivyo ni kudatahura kubera iki? Kubera ko iyo uvuze mu bisanzwe diaspora, diaspora ni umuntu wese yavuye mu gihugu cyamwibarutse akaja kuba mu kindi gihugu cyamwakiriye ku mvo zitandukanye no kwirwa ndagaruka ngaha akaba bayeyo bikwije abikurikije amategeko uyo muntu hamwe n'uruzyaro rwiwe mugabo akaba yaragumanye ubucuti n'imigenderanire n'u Burundi aricyo gihugu cy'amamuko cyangwa cyamwibarutse. Ako kantu rero karakomeye kugumana ubucuti n'imigenderanire kuko umuntu yagiye akaca yiyonkora ku gihugu cyanke akaza kugira ibindi bintu atari iby'ubucuti uyu muntu mu bisanzwe si mu diaspora. Ku mu diaspora ni wa wundi yipfuriza ineza igihugu ashaka kugiteza imbere. Ubishaka utabishaka usanga uri kurakorana n'intwaro, usanga uri kurakorana n'abajejwe intwaro. Abari ku butegetsi rero bakaba bari kubarakurikiza politiki y'uwo mugambwe watsinze amatora. Ivyo rero niko bimeze si mu Burundi gusa, hose niko bimeze. Dutegerezwa gufashanya na leta kugira ngo tugire dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufasha igihugu mu iterambere, yo guha iteka, yo kwambika, yo guha iteka igihugu catwibarutse.
Mu gice ca Afrika y'uburengero ibihugu bitari bike birafise ubushikiranganji bujejwe abaturuka muri ivyo bihugu baba mu makungu. Ishirahamwe ry'ivyo bihugu CEDEAO ryerekana ko intererano yabo ari ingirakamaro, ndetse ko niyo umunya Cote d'Ivoire canke umunya Senegal agiriye ikibazo mu makungu, leta y'igihugu ciwe yihutira kumwitaho no kumutabara kuko izi akamaro kiwe. Nchuti bagenzi namwe mwese mwari muduteze abiri aniho hagarukiye kino kiganiro dusangira jambo cy'uyu munsi. Tubibutse ko twashimikije ku ruhara rw'Abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Clavier Niyonkuru, mugiraho muba mwubahwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier Niyonkuru, namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye. Mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Radio Yanje, Radio Yahweh.
urushinge ku makuru nyakuri. Yeah, yeah. Ikipe ya Amerika.